Kikichana ofete chakuriye kumurete ntigikundo tubare namafete kugitereta bisa umwete swagadira je je tawo musuka koma tukamufyeta yaramvunye nagufyina tano mugufatira ko nka guhwata afise munda nkivu ri tunwa tuzira gata ri Bera kanyana mbishuru shwe nk'icaye nkuberi sukari ifise ibiguru bitepeta nk'umusururu Oyugo subu beshira bukwa tambutsi jegeri nyashi Baby kata katika
Oneshe
kata katika
Basomeshe
kata katika
Bakomeshe
Utagiri ngidiri mushu
Uyu mwana ate Kana amu yare majaga kusa Namu kunda no mukufatira konga kudunda Ma Nurunga machamo moresha Oya simuesha Musibari kinisha wakuboni Nyo mambu nyo ngenye ngopesha Nironga ni chasha Tansa kukudekesha
We uri guanje
Mama
Ni wapose guavi
Iyo ngini
Indafise nganji
Iyo ngini
Mwanye meze noni
Ijipo yaratinza matora yampaye akabije cyencora umwiza ntiyigora buri kimwe cyose afise uko agikora ari engenga uyo kumuvanga uko madi kumwonga rero uwo muvyonga kuko kirapanze naramubatanze ngeja kuri onzi kicana ntimungana kirabarenze ifise ibiguru bitepeta nk'umusururu Oyugo subu beshira bukwa tambutsi jegeri nyashi Baby kata katika
Oneshe
kata katika
Basomeshe
kata katika
Bakomeshe
Utagiri ngidiri mushu
Uyu mwana ate Nana amwe yare majaga kusa Namukunda no mukufatira konga kudunda Mamu fadu humu za muma geta
Getu
Tugusa kifoto
Foto
Nurunga machamo moresha Oya simuesha Musibari kinisha wakuboni Nyo mambu nyo ngenye ngopesha Nironga ni chasha Tansa kukudekesha
We uri guanje
Mama
Ni wapose guavi
Iyo ngini
Ndafise nganji
Iyo ngini
Mwanye meze noni
Uzongi chasha